Iyi ni Radio ry' Amerika. Radio ry' Amerika vugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 88 bice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose no kuri FM 104 bice bitatu ya Radio Ijwi ry' Amerika. Aho mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88 bice 9 ya Radio Ijwi riyobora. Abadushakira kuri internet mwajya kuri www.radioyacu.com. Turi no kuri Facebook na YouTube Radio Yacu VOA. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabaramukije mwese kandi mpaye ikaze makuru yacu y'akakanya. Amakuru tubategura tukanabagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Bamwe mu Barundi bari baratembereye i Dubai bananiwe gutahuka kubera ibyemezo ibihugu bitandukanye byafashe mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya COVID-19.
Ingorane nini hari ubu ni uko ubu turiko turatanguranwa n'umwanya kuko leta ya Dubai yabahaye itariki 12 y'uku kwezi kwa munani ko boba bamaze gutaha. Usabwe n'iki gihugu viza yarahebye bacye batangira kumurigisha ubasteyi buri munsi hari nka 80.
Uwo ni umwe mu Barundi bagotewe mu mujyi wa Dubai utabariza abo bari kumwe. Leta y'u Burundi ivuga ko yiteguye kwakira Abarundi bifuza gutahuka bavuye mu nkambi ya Mahama mu Rwanda. Abanyetiyopiya bo barishimira intambwe zimaze guterwa mu gikorwa cyo kubaka urugomero rw'amashanyarazi ku ruzi rwa Nili. Aya makuru hamwe na nditwa bateguriye ni mu kanya ntimugikure. Amakuru yacu tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi. Leta ya Zimbabwe ikomeje guhagarika abatavuga rumwe nayo. Ni inkuru mugezwaho na Fidenio Ngabo.
Abasirikare n'abapolisi bariko bahagarika abanywanyi b'abatavuga rumwe na leta hamwe n'abaharanira ko ibintu bihinduka mu gihugu. Ivyo bibaye inyuma yuko abategetsi baburijemwo imyiyerekano yo kwiyamiriza leta yari itegekanijwe kuba ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye. Abantu barenga 60 baramaze guhagarikwa gushika ubu mu gikorwa ca leta cyo gukandamiza abatavuga rumwe nayo nk'uko bitangazwa n'ishyirahamwe ry'abanyamategeko baharanira agateka kazi na muntu muri Zimbabwe. Iyo shyirahamwe ririko rironsa abahagaritswe ababunganira. Mundu guheza umwanditsi w'ibitabo azwi mu makungu Tsitsi Dangarembwa yarahagaritswe kubera agize imyerekano iciye mu mahoro yamaze ijoro mu gasho k'igipolisi mbere y'uko arekurwa atanze ingwate. Umugambo ukomeye utavuga rumwe na leta Movement for Democratic Change MDC mu mfunyapfunyo umenyesha ko abategetsi bawo batari bake bahagaritswe canke bagiye mu munyegero. Umuvugizi w'uwo mugambwe Tendai Biti avuga ko mu gihe abajeje umutekano badatoya abo bashaka guhagarika kenshi basenya amazu yabo canke bagaturubika amashuti yabo.
Abanyetiyopiya bahimbaje intambwe zimaze kugerwaho mu gikorwa cyo kubaka urugomero rw'amashanyarazi ku ruzi rwa Nili. Nanone Fidel Niyongabo.
Mu myiyerekano y'akamwemwe isa niyo yarishyigikiwe na leta abantu ibihumbi n'ibihumbi bihereje amabarabara y'umurwa mukuru wa Addis Abeba ku mutaga wo ku munsi w'Imana. Bazungagiza amadarapo y'igihugu cya Ethiopia bafise n'izindi nzandiko zihayagiza intambwe igihugu kigeze ko ku bijyanye n'urugomero rw'umuyagankuba ku ruzi Nili. Abari mu modoka bagenda bavuza amahoni bavuza umuziki n'urwamo rwinshi mu gihe abandi batamba mu bibanza abantu bakoraniramwo. Ibirori nk'ivyo vyabereye mu bindi bisagara vy'igihugu. Icegera c'umushikiranganji wa mbere Demeka Mekonnen yasavye abanyagihugu gushigikira urugomero rw'umuyagankuba ku ruzi Nili n'iherahezwa ryo kugubaka. Yamenyesheje ko bariko bahimbaza intambwe ya nyuma y'uko bakugwa urugomero. Yatangaje ko bashaka ko ruherahezwa vuba rugatangura gutorera inyishi ibibazo igihugu gifise. Abanyagihugu ba Ethiopia bari mu mahanga baratanze intererano yabo ku bijanye n'ivyo birori bakoresheje imbuga ngurukana bumenyi. Ibice 75% kw'ijana vy'ugo rugomero biramaze guherahezwa. Ugo rugomero rwarateye ibibazo hagati ya Ethiopia n'ibihugu bibanyi bya Sudani na Misiri.
Muri Afrika y'Epfo abantu bamaze kwandura virusi ya corona bararenga 500,000. Nyamara perezida w'icyo gihugu afite icyizere. Frederic Nkundikije abafitiye inkuru.
Igitigiri kimaze kwemezwa cyamaze gufatwa n'ikiza cya corona mu gihugu cya Afrika y'Epfo kiramaze kurenga 500,000. Nyamara perezida Cyril Ramaphosa ejo ku munsi w'amahungu yavuze ko abona ibimenyetso byerekana ko icyo kiza kitabandanya kwiyongera nka mbere. Ramaphosa yavuze kandi ko bajejwe amagara y'abantu bariko baratuza icyo kiza. Umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu Zwelini Mkhize yaratangaje ko mu munsi wa gatandatu mu ijoro ko abantu 10,107 banduye umugera wa corona muri iki gihe. Abamaze gufatwa n'icyo kiza barimo abantu 8,153 cyahitanye bamaze gushika ku 5,503,290. Afrika y'Epfo ifite abanyagihugu barenga ibice 50% by'abanyagihugu bose bo mu bihugu bya Afrika 57 banduye umugera wa corona nikete yashize ahabona ejo ku munsi wa mungu ramafuza yavuze ko naho igitigiri cy'abamaze gufatwa n'ico kiza kiri hejuru ico kiza kiriko kiragabanuka mu gihugu cyose
abakekwaho ko abarwanyi b'umutwa wa Boko Haram bishe abantu 16 mu majyaruguru ya Cameroon inkuru mugezweho nanone na Fidel Niyongabo
abo bagwanyi bakomerekeje kandi abandi bantindwi mu gitero cha grenade mu masaha ya kare yo ku munsi w'Imana cyakozwe mu ikambi y'abatayizabo mu buraruko bwa Cameroon abapasoni n'abana bari mu bapfuye abakoze icyo gitero bateye grenade ku mugwi w'abantu bari basinziye muri iyo kambi mu mihana yahitwa Ngucewe iyo kambi irimo abantu bagera ku 800 iri hafi y'urubibe n'igihugu cya Nigeria bashitse muri iyo kambi bari kumwe n'umupfasoni yari afisiye iyo grenade abakomeretse bajanywe mu bitaro byo hafi yaho Mukiringo cy'ukwezi kurangiye abikekwa ko ari intagondwa z'abayisilamu b'umugwi Boko Haram bakoze ibitero inshuro 20. Boko Haram imaze imyaka 10 irondera gushiraho leta ya Kiislamu muri Nigeria ubwicanyi bw'uwo murwi bumaze guhitana abantu bagera ku 30,000,000 abandi miliyoni n'imiliyoni barava mu zabo. Ibitero n'ubwicanyi bwawo byaratandukiye ibihugu bibanye bya Cameroon, Nigeria na Chad.
Igitero cy'intagondwa za Kiislamu muri Afghanistan kimaze guhitana abagororwa 21 kiracyakajije umurego inkuru mugezweho na Frederic Nkundikije
umwe mu bategetsi bo muri Afghanistan yatangaje ko icyo gitero cyakozwe kwibohero riri mu buseruko bw'igihugu mu ijoro ryejo ku munsi wa mungu kitararangira abandi bantu 43 barakomerekeye muri icyo gitero cyatangwa igihe umuyahuzi wo muri uyu murwi yaseka imodoka yuzuyemo ibombe ku rugi rw'iryo bohero abarwanyi b'uyu murwi baciye batangura kurasa ku bajeje gucungera iryo bohero riri ku murwa mukuru w'intara ya Naganar iri ku birometero 70 by'umurwa mukuru Kabul batatu muri uyu murwi w'intagondwa basize ubuzima muri iyo ngwano yari kibandanya uyu munsi kwa mbere aho inkoho zibandanye kumvikana mu micungararo y'iryo bohero
barakoze bagenzi bacu batugejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi Radijwi ya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko turi kuri Facebook na YouTube Radio yacu VOA. Radio yacu ni mu ijambo rimwe. Mwakurikira kandi ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacuvoa.com. Amakuru yacu arakomeje. I Dubai hari abarundi bagera hafi kuri 250 biganjemo abacuruzi bavuga ko baguze ayo bacira nayo bamira biturutse ku biboga by'indege bitarimo gukora kubera icyorezo cya virusi ya corona igice kinini cyabugarijwe n'icyo kibazo bagiye bafite impushya z'amezi 3 gusa baburi nzira zibasubizaho baje baturuka leta y'icyo gihugu yabahaye kugera ku itariki ya 12 y'uko kwezi kwa 8 bakaba bahavuye bitabaye ibyo bagacibwa ihazabu y'amadolari ari hagati ya 30 na 80 ku munsi Gahire Eddie Kevin uyobora abarundi baba i Dubai mu kiganiro na mugenzi wacu Diane Nahazwe atabariza abo barundi
abenshi muri bo nabari baje kundera kazi hamaro bakaba batari bamwe byaro nka kazi abandi nabo kare baje kurangura bisanzwe babadanda amariki za corona virus cyangwa kibasangino bacaba herino bacabara baho mu buzima bugoye baragerageza kwitura byo dushoboye turabafasha mumpango bwa mbere ngijyanye no gufungura ariko natwe uko imara umwanya muremure amikoro yacu agenda aba make
aho i Dubai hariho ubuserukizi bw'u Burundi konsula y'u Burundi ico kibazo mwarakibamenyesheje uko kimeze hari ico bababwiye nimba mwarakivuze
eh twarabamenyesheje tugiye twarabamenyesheje baradusaba ko twogira liste y'abantu bifuza gutaha twaraye koze nyinshi baduhaye nuko batubwiye ko icyo kibazo bariko barakinga mugabo ingorane nini hari ubu ni uko ubu turiko turatanguranwa n'umwanya kuko leta ya Dubai yabahaye gushika itariki 12 z'uku kwezi kwa 8 ko boba bamaze gutaha usabwe n'iki gihugu viza yaraheze baca batangira kumurugisha ubasenge hari abari baciye biruka kuri Kenya Airways gukata amatike y'indege bamwe babariha amafaranga abandi babatuma kujya gupima tese za COVID-19 barabikora nubwo asanga yagurishije nk'itelefone ubundi yagura n'ubundi yatumye ku mafaranga aho bashobora kutumutiza hose hanyuma inyuma yaho baca babwira ko bidashoboka kubera ikibuga cy'indege cy'iwacu i Burundi cy'ugaye
abegwa niyo ngingo muri rusange boba bangana gute
bashika hafi amajana 250.
Hanyuma ubundi muramutse murengeje ko ico kiringo camezi atatu canke igenekerezo rya 12 mwongeweko kugira ngo mushobore kwitunganya amategeko aravuga iki amafaranga muri ha ko mwamaze umwanya munini mu gihugu mutari mubwirizwe kumara mu mwanya munini atomori kavuga iki
bo kandi abasanzwe tubanga dusanzwe turabarezida abo nta kibazo kinini gihambaye tuba dufite abo baba baje kurangura baba baje bafite amaviza aririmo yo aheze bace batangura kuguharurira overstay buri munsi barihisha munsi wa mbere barihisha amadirahamu amajana 3 angana n'amadolari 180 amenye iminsi ikurikira bagaca bazarihisha amadirahamu ijana amadirahamu ijana no kuvuga n'amadolari hafi 200 duca wumva ko amafaranga ari menshi bivanye n'igihe baba batomara batazi neza n'igihe bazotahira
leta hari isango yababwiye ko zoba bayabahereye ko inyishu kuri ico kibazo canyu
nyakubahwa aduserukira ngaha muri iki gihugu yaratubwiye ko yanditse ikete kandi ko bamwijeje nico gituma ni muri urwo rwego nyene natwe twari kutwongera kandi dusaba twongera tumwibutsa ko iyo tariki baduhaye iri kiregereza kandi bano bantu bakaba n'ukuri bari mu butumwa butameze neza icyo gituma ibishoboka byose ni uko kugera ku iyo tariki bishoboka bamaze gutahuka bidakunze naho bakiga ubundi buryo bashobora kubasabira kumbure kugira ngo ntibahave bajya mu makosa bamwe bahave bafungwa kubera ko batashiwe kuronka mu mahera yo kurinda izo basenzi
nk'uwo muce wabaje kurangura canke bari baje kumara umwanya mutonya izo ndege zabo zari kubatahukana hari ico bariko ntaco bariko barabafasha
aho naho nyene hari hagahazi hari ikibazo kuko abenshi indege bavuga ati ikibuga c'iwanyu coba cuguruye twe turabatahana nta ngorane ati mugabo kirugaye nimugende muvugane n'ubuserukizi bw'igihugu canyu canke na leta y'iwanyu atifunze turaheza tubatahukana mugabo hakabamo n'abandi bagiye barababwira ati ni muri hamande tuzokugarukobie turashobora kubatahana bafatiye nko kuri kenyerewe ibyo yavuga yuko kuva itariki nizoba yatangiye gukora abagari barafata amatike kuva itariki 3, 7 bose bariko baratanguranwa n'iyo tariki leta yatanze yo ngaha kugira ngo isange bakiri hano kuko bibaye ngombwa kure n'ubera viza uri mu iki gihugu nk'abo bari baje na viza z'amezi nk'atatu bisaba kuriho amadolari yaba abamajanisi urumva rero siwariyo bifatiye amafaranga muri abo bantu izo kompanyi rero z'indege nta kindi gishasha dufite zibabwira gusa bo ikiribukira n'abashavuza cyane ni uko zabatumye kujya kwipimisha naho nyine uriha amafaranga kujya gupima covid uri hafi amadolari 70 kandi zizi neza ko atanze ibihari bituma baca bagenda badepansa na duke bari basigaranye nicyo gituma uyu munsi usanga uko byagoranye rwose ku buzima bwabo bwa buri munsi
ubu tuvugana abo buvuga barihe baca babaho gute
nibyo nyene tugerageza gufashanya uwo wese agafasha uwo ashoboye gufasha hari ababaho bahura baba hari ababa bameze nk'abari mu ibarabara nyene kuko ata bundi buryo bafite bwo kuriha amazi uburyo bwose bari bafite bwabaheranye
Gahire Edi Kevin utwara abarundi babangaho onye muri Dubai tugushimire kuri kano kanya uhayije rya Amerika.
Murakoze namwe kuduha kano kanya.
Tumaze kumva ko abo barundi biyambaje abahagarariye Burundi i Dubai twashatse kumenya aho bagejeje bakemura icyo kibazo ariko ambasaderi Epime Nibapinda ntiyitabye telefone zacu.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
tuvi Dubai twerekeza muri Congo aho inzego z'abinjira n'abasohoka muri Republika ya Demokarasi ya Congo zikorera muri Baraka zaraye zisubije mu nkambi ya Murongwe impunzi z'abarundi 42 zari zitashye mu gihugu cyazo hashize yeri itabizi. Izo mpunzi zivuga ko inzara zihura nayo ari yatumye zishaka gutaha mu Burundi. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira.
Kubera ubuzima bubi impunzi zibayemo bwo gufungura rimwe ku munsi ubugari n'amashaza by'intica ntikize, usanga mu gitondo cya kare hari impunzi zisohoka urupangu rw'amabati ruzengurutse inkambi zikajya guhingira abaturage b'abakongomani, izindi nazo zikajya gucukura amabuye n'umucanga mu mugezi wa Kavimvira kugira ngo zibone amafaranga yo guhahira abana bazo. Hatunga Imana Penina ni umugore uri mu kigero cy'imyaka 38 y'amavuko, iwe n'abandi bagore barenga 20 twabasanze mu mugezi wa Kavimvira bari kuropora umucanga bakoresheje ibitiyo.
Wewe gituma tuza turashonje nitugaburirwa ku rugero tuhamwe injyari imwe naho nyene saa 11 sizere niho tuza koronka inje none injya baguhasize ri saa 11 kuzotunga umujyango wazotunga abana abana bakaza koronka injya ruko bananutse n'iminwa yumye tuza kuva ngaha dusanga abana ari mirambi kangwa abana busanga bajyamye bameze nk'abapfuye. Turarushe cyane n'ukuri turarushe, turakeneye yuko bo tukemurira ikibazo cyacu tukareba ko twova aha hantu kuko tugiye gupfana umucoko urwaye ntuzora nk'izokuvuza. Twebwe ababaha mu Kavimvira inzara nituza na kuropora amabuye kuko atari inzara ibi ntabwo wobizamo yaba twagaburirwa nk'uko bikwiye ntitubatuza mu aya mabuye tuguza kubera inzara ntabyo turonka.
Bamwe na bamwe muri aba barundi bo muri inkambi y'agateganyo Kavimvira nubwo birirwa mu mugezi bashaka amabuye n'imicanga yo kugurisha mu baturage b'abakongomani bubaka amazu, bavuga ko amafaranga bahembwa ari makeya mu buryo adashobora gukemura ikibazo cy'inzara bamaranye iminsi muri iyi nkambi. Nduwayo Didas ni umubyeyi ufite abana 5 muri iyi nkambi ya Kavimvira.
Yukuri twebwe aha tumaze amezi 8 turi mu transit. Ayo mezi 8 batubariye ko ikibazo cyacu kigiye gikemuke twararindiriye twarabuze. Baraza baratubwira ko twebwe muri iyi minsi bitarenga mu ndwi zibiri. Izo ndwi zibiri twarazirindiriye twarahebuye gushikana n'iyi saha. Ubugari rero nabwo bariko baraduhereza n'ubugari budashoboka. Baduhereza ubugari budahiye, bakaduhereza manjegeri bavuruze, twagenda kuyafungura abana bagacibwamwo, bakagwara ingwara zitandukanye. Abo bana twabajana no kwa muganga, bakabahereza intete zibiri. Izo ntete zibiri bazibahaye, twabasubira nayo ngo jana ngo ejo bazokira. Abana harabapfa, tukababura ngaho muri icyo kigo, twararindire rero twe ikibazo cyokemuka, twarahebuye. Twesha duhitamo kuza ngaha muri aya mazi, aba nabo bariko baraduhereza akazi ngaha. Akazi baduhaye iyi base turayiroporera amafaranga 150. Hari n'abaduhereza 100. Ikigozi cy'ubufu ngaha caraduze higeze ku mafaranga 400. Imboga twoho nta n'imboga turi nakirya ntitukuvuga ngo turarya imboga. Eka twe tuheruka n'imboga zinaryoshe mu kanwa kacu tukiri mu Burundi.
Karikera ja no muri iyi nkambi irimo impunzi z'Abarundi zirenga 1500 zirimo izima z'amezi arenga 8 ahamya yuko bahora basaba ishyirahamwe rya SR kubimurira mu nkambi ya Murongwe kuko ubuzima babayemo bukomeje kuba bubi bitewe n'imirire mibi, ubuvuzi butari bwiza ndetse n'ubujyamo bwo kurara mu bihangare barenga 100. Umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya Kavimvira Fredy Salumu avuga yuko gutinda kwiza impunzi muri iyi nkambi byatewe n'uko ibarabara rihuza Uvira na Fizi ryasenyutse mu buryo nta buryo babona bwo kwimuririza impunzi mu nkambi ya Murongo iri muri teritwari ya Fizi. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Baramukije bakunzi namwe banyonyi bishwe rya Amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose. Ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga, naho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira: agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tuve muri Kongo twerekereza muri Uganda. Programu ya ONU yita ku biribwa PAMU ishami rikorera aho muri Uganda ryagabanyije ibiribwa byagenerwaga impunzi muri icyo gihugu kubera ko imfashanyo yagurwagamo ibyo biribwa nayo yagabanutse bitewe n'icyorezo cya virusi ya corona. Inkuru irambuye murayigezaho na mugenzi wacu uri muri Uganda, Ignatius Bahizi.
None rero mutuvugira nk'impunzi tusanzwe tufise imibereho mibi ariko muri iki gihe byarongerekanye bimeze nabi.
Umwe mu mpunzi z'abarundi zituye muri Uganda we n'abagenzi be kuva mu nkambi zitandukanye baratakamba bavuga ko inzara ibamereye nabi kubera ko imfashanyo y'ibiribwa n'amafaranga agenerwaga impunzi mu gihugu cyose yagabanyijwe.
Impunzi yo muri Uganda yasanzwe afata ibiro 12 by'ibigori niko batubwira, bakageza n'ubundi buntu bwunganira bya bigori baravuga noneho ngo byabi byo kujya barabihinduye bivuze mu mashiringi ngo babiharuye byose bihura n'ibihumbi 31 ari mu 3,000. Hari makoro n'igishika ubwo nyene tumaze nk'ukwezi kuma canka bidutangwe gufata amashiringi wagize gusha twumva ngo ubi byo kujya birakaswe by'impunzi kubera ngo coronavirus. Turavuga none ko bace badukata nyene ababijejwe kutureberera kumbure cha kigega kisanzwe kikore imirimo cabonye ko kigiye gusohoza, mbese nkatwe biraducanga ntituheza ngo tubisobanukirwe. Ariko icyo tuzi kimwe nuko ibyo kujya babikase buri impunzi yose bya 331 bayikase 900, ubu impunzi ifata 222 by'amahera y'amaganda.
Ibyo 331 by'amashiringi ya Uganda bingana hafi n'amadolari y'Amanyamerika 8.5 nibyo byagenerwaga buri mpunzi ku kwezi. Rero ibyo 900 byaje gukatwaho byo akaba bingana hafi idolari 2.5. Ryan Anderson ni wungirije umukuru umuryango wita ku biribwa ku isi World Food Program muri Uganda yabwiye ijwi rya Amerika impamvu iyo mfashanyo y'impunzi yagabanijwe.
It is indeed a fact that in April of this year, WFP reduced its entitlements provided through general food assistance.
Ati ni ukuri koko guhera n'ukwezi kwa kane k'uyu mwaka twagabanyije ibice 30% ku mfashanyo yagenerwaga impunzi mu buryo bw'ibiribwa n'amafaranga mu nkambi zose z'impunzi mu gihugu. Ibi byatewe n'ibura ry'inkunga. Ibikorwa byacu bishyigikirwa 100% n'inkunga duhabwa ku buntu n'amahanga. Nubwo twari tumaze igihe duha impunzi 100% ry'imfashanyo zigenerwa, ubu ntabwo bigishoboka kuko amahanga yatangaga iyo mfashanyo iby'ubutunzi byayo byagizwe ingaruka ikomeye cyane n'icyorezo cya corona, nuko nabyo bigabanya inkunga byaduhaga ku buryo ibikorwa by'ubutabazi ku isi hose byagizwe ingaruka ikomeye.
Ahubwo turasabye nkamwe mutuvugire kure mudutabarize utudushiringi badukuyeho batugaruzeho, nabo bitabaye ibyo turarushizaho kugira ubuzima bubi. Mwakoze.
Nk'uko impunzi bisabye ijwi rya Amerika yarazitabarije kuba bishinzwe ayikomenza ari nta kigiye guhindukaho vuba.
So we will continue to work with our partners here in Uganda and capital.
Tugiye gukomeza gufatanya n'abadutera inkunga hano muri Uganda ndetse no mu mahanga kugira ngo dukusanye inkunga ishoboka yose yo gufasha impunzi muri iki gihugu. Ariko bibaye bidashobotse bizaba ngombwa ko n'imfashanyo nke y'impunzi zari zirimo kubona iziyongera kugabanyuka. Buri muntu wese ku isi yagizwe ingaruka n'icyorezo cya COVID-19 kikije haje isi yose na n'ubu. Muri Uganda ho n'abaturage ntibamerewe neza dore ko bamwe ibikorwa byabo by'iterambere byahagaraye. Umukuru w'igihugu Yoweri Museveni agira inama abanyagihugu ko iki cyorezo gikwiye kubabera isomo ry'uko bashakisha indi mirimo yabatunga itandukanye n'ibyo bari basanzwe bakora. Leta ya Uganda yari isanzwe iha impunzi ubutaka bwo guhinga kugira ngo zeze ibiribwa byazo byo kongera kuri bike bizihabwa n'imiryango izifasha. Ibi bishobora kuba byaba umuti wo kugabanya kuri iki kibazo cy'inzara mu mpunzi. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Noneho uyu ni umwanya tubasangiza kuri kimwe mu bintu byaranze amateka yo ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa 8 nk'uyu munsi mu mateka habayeho. Turakigezwaho na Venuste Nshimiyimana.
Musenyeri Jean Robinson wa diocese ya Hampshire yatowe ku bwiganze bw'amajwi bw'abagize inteko y'ibisonga bya Kiliziya y'Abangilikani igizwe n'abasaseridoti n'abarayiki. Icyo cyemezo cyakuruye uburakari ku ruhande rw'abadashaka ko ibintu bihinduka n'abayobozi ba Kiliziya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ahandi hose ku isi. Bamwe bari batangaje ko bazasezera muri Kiliziya y'Abangilikani. Itorwa rya Robinson nirikomeza bifatanya n'abari muri Afurika, muri Aziya no mu birwa bya Karayibe. Musenyeri Robinson yari yarashatse atandukana n'umugore we, bafitanye abana babiri, akaba yaramaranye na mugenzi we w'umugabo imyaka 14. Abayobozi ba Kiliziya mu Bwongereza nabo bari batangaje ko kiriya cyemezo gishobora gutuma Kiliziya icikamo ibice. Umuvugizi wa Kiliziya Abangilikani mu Bwongereza yatangaje ko ishyirwaho ry'uwo mwepiskopi w'umutinganyi rireba gusa Kiliziya y'Abangilikani muri Leta Zunze Ubumwe Amerika. Kuva kera Kiliziya y'Abangilikani izwiho kwihanganira abadahuje ukwemera, ikaba ifite abayoboke bagera kuri 80 million ku isi yose.
Venuste Nshimiyimana, ndagushimiye ku byabaye mu mateka yo kuri itariki ya 3 y'ukwezi kwa 8. Nshuti mwarimu duteze amatwi, ndabashimira cyane ko mwahisemo gukurikira Radio Ijwi ry'Amerika. Nshimira n'abagenzi banjye bafashije gutegura aya makuru no kuyabagezaho aho baherereye hose mu ngo zabo, kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Aya makuru yegeranijwe na Fasil Gebeho, yarahagarariwe na Etienne Karekezi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi wabafashije kuyakurikira. Tubifurije mwese amahoro n'amahirwe, mukomeze kandi kubahiriza ingamba zo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona.
Radio Ijwi ry'Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi ry'Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Shikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi ry'Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Bakarorero batanga makuru ahumuriza, baratanga ijambo kuri bose yo batavangura. Mu myaka imaze isamirana ibyize gusa nibyo byayiranze. Yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi ry'Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi ry'Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi ry'Amerika yo yabaye isubizo cyacu.
Ya, ibi ni bike muri byinshi abarundi babonye.